Urashoboye
haba mu mibano mu butunzi no muri politike y'igihugu umukenyezi arashoboye
turashoboye ikiganiro gihijambo abakenyezi n'abigeme bakatuyagira ku ntererano yabo aho baherereye
mugishikirizwa na radio Inzamba gateka kawe iminsi yose kuwa kabiri kuva isaha 11 gushika isaha 11 n'iminota 15 mugasubira kucumva kuwa gatatu igihe cy'isaha 3 z'ijoro
turashoboye
bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe ndabaramukije nongera ndabahikase mu kiganiro turashoboye uko mubimenyereye Alex Keta ninje ndakibashikiriza mu ngo bw'ibyuma cyo kumwe na Martin Kering ndabadashaka ikiganiro turashoboye ni ku minsi yose ya kabiri mukanya rero uno munsi turaje tubaganire ku bijanye n'ubuzima bw'umukenyezi muri nivyikazi Elian Beckney natwe ni mukanya gatoyi turaje tubaganirire uwari
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
Kuko rero twako turabivuga aho umuntu tuza kubabwira kujyanye n'ubuzima bw'umukinzi Elian Beckney natwe imbega yabarinde Elian natwe yavutse mu mwaka w'ibihumbi kimwe amajana icyenda mirongo irindwi na gatandatu igenekezo rya mirongo ibiri na gatanu munyonyo muri komini ya Gihanga Elian ni natwe yavukiye mu muryango twovuga w'abantu bemera Imana b'abagatolika aho mu myaka yakuriyemo bitari byoroshye mu gihugu cy'u Burundi kuko hari ingane hagati y'ubwoko bw'abahutu n'abatutsi Elian Beckney natwe yiga amashuri yiwe mu ndome ibyo twita lettre moderne kuri lise ya solidarite aho yahabwa ronka diplome y'amashuri yiwe ya secondaire mu mwaka w'2000 Elian Beckney natwe ni umurundi kazi w'umuririmbyi kazi nk'uko twabivuze ni n'umutambyi akabuza ni cuma bita indonongo akaba kandi ari hino mwishira hamwe cyo muwagwanya umugira wa sida ivyo twovuga mu Faransa militante de la lutte contre le sida Eliane Beck nini nahatswe na hari umurundi kazi asanzwe anafise ubwenegihugu ko muri Nalande avuga indimi zitari nke ari humo ikirundi igifaransa ikinyarwanda igiswahili icongereza hamwe rero niki Nalande Uko rero twariko turabimenyesha Elian Beckney natwe azwi cyane mu muziki aho asanzwe aba mu gihugu cya Ireland aba yigisha umuziki w'abanyafrika aho anavuza ibikoresho nk'indonongo n'ingoma ingoma benshi bita djembe Elian Beckney natwe umurundi kazi asanzwe anafise ubwenegihugu bwo muri Ireland nk'uko twabibabwiye kumugango kana mumenyi inko mu kinyamakuru cha Burundi Echo yaramenyesheje ko okubera azi akamaro k'inka mu buzima no mu mico y'abarundi nawe yigereranya n'inka ngo kuko umukenyezi mu Burundi asanzwe agereranywa n'inka kuko kandi amahembe yayo niyo bakora mu indonongo kandi nawe akaba yumva we ni indonongo ngo bagize umuntu umwe nico gituma anayikunda cyane akanigereranya n'inka ikindi twovuga kuri Elian Beckney natwe nuko yahisemo kuvuza indonongo ngo kuko imufasha kumva amerewe neza kujya abandi bahitamwo kuvuza ibindi byuma nk'igitari canke ingoma Elian we yize kuvuza indonongo haraciye imyaka itari mike akamenyesha yuko aho yakorera muri Mize Viva y'Ubujumbura ngo hari umugabo yakunda kuza kudandaza indonongo ari naho yahavuye adaramusaba yuko yoza aramwigisha nyuma rero yo kwiga kuvuza indonongo akabimenya Elian Becken nahazwe niho yatanguye no kuza aravuza mu minsi mikuru aho twovuga nka anniversaire ama memoire ama mariage ikahanindi minsi mikuru itandukanye Kaji nzambaga teka kawe tulamandanya nikigani ilo tulashoboye hei tu sayukwari misiose kuwa kabili kuri westato kaburungu nzambaga kaburungu og tulacha gani ya kujanye numu kenyezi Elian Becken nazwe Elian nendero uyumusi mugihugu abamo kubera yuko bada kora indonongo kandi asanzwe yigisha awisha kuyivuza kugira azironke rero ngo yatashe kuramukanya mu guciwe arabonera ngo nakajyoko kuzijana yasanzwe aba canke ngo gakorana nabandi barundi basanzwe baba mu yugo ibyo hanze bashobora kuzironka kugariya ne bekenatswe abakobwa canke abakinyezi naho nabo nyene ngo barashoboye kuvuza indonongo kuko nabo bashoboye ngo kuko nabo bashoboye umuntu rero ngo ico yovuga bisaba yuko yubahuka nkuko nawe yashoboye kubikora ikindi twovuga kuri uwo mukenyezi ngo naho rero muziki mu Burundi ikindi uwo mukenyezi amenyesha ngo naho muziki mu Burundi ubonekamo abagabo benshi kurusha abakenyezi kugariyane ngo abakenyezi bakwiye kubahuka kujya mu bindi bikorwa basanzwe baboneka kandi bitanga cyane uno muziki canke kuvuza ibikoresho by'umuziki nabo nyene ngo bari bakwiye kuza baravyijukira umuziki rero wa Elian Becken nazwe ni kama ico twita musique traditionnelle ariko rero akenshi arashiramo ukwivuga amazina ibyo twita poesie akanashiramo imidiho yo hanze imidiho nkiyarege R&B akenshi rero Elian Becken nazwe akaririmba mu kirundi ariko kubera yuko asanzwe aba mu bihugu bya Burayi mu kuririmba aravanga indimi aho ashyiramo nk'ikinyarwanda icyongereza hamwe n'igifaransa akenshi rero Elian nazwe ivyo asanzwe aririmba ko twovuga theme aririmba kubijanye n'ubuzima bwo mu Burundi aririmba ku rukundo rw'igihugu ciwe akaririmba ku buringanire bw'igitsina gore ico twokwita emancipation de la femme akaririmba kandi no kubijanye n'urukundo afitiye indonongo eka akaririmba akoresheje nibicuba bijanye n'ukwemera Imana ikindi umuntu ashobora kuvuga kuri Elian Becken nazwe n'umuziki nuko mu bitera masanzwe akoresha akenshi bitewe n'abantu baba baje kumuraba arahitamo ururimi agira aririmbamo canke ico agire aririmbe ko bivanye n'umunsi canke bivanye nabaje kumuraba Elian Becken nazwe rero mu bijanye n'umuziki amaze gusohora album zibiri imwe ikaba yitwa Ramba iyindi nayo ikaba yitwa Indonongo ikindi twumenyesha ku bijanye na Elian Becken nazwe nuko yubatse Elian Becken nazwe yubatse mu mwaka w'2023 niho yagize ubugeni n'umugabo wiwe akomoka mu gihugu cha Holland bacabajaho kuba mu gihugu ucangora nyuma yaho rero agiye kwipimisha indwara ya diabete bisanzwe nk'abandi bantu bagenda kwipimisha niho yahavuye amenya yuko agendana umugera wa sida kuva rero uwo mwaka akaba yagiye aragendera mu gihugu cha Afrika yepfo aho yaje kwivuriza nyuma y'imyaka yivuza niho bamubwiye yuko mu maraso yiwe ubu unye atamugera wa sida ushobora kubonekamo Eliane Beken natwe ikindimo menya nuko afise abana batatu umwana w'umukobwa umwe hamwe n'abana b'abahungu babiri kandi abana biwe akavuga yuko bakomeye atanumwe agendana iyo ngwara ya sida Kajinza mbaga teka kawetura wa nanyani kigani rotura shubo yei tukivuga rero kujanye na Eliane Beken Nazwe asanzwe ari umuririmbyi kazi w'umurundi kazi ngo kubijanye rero niyo ngwara yiwe ya sida ntivyamworoheye kubyakira ariko ngo kuko yarafise abamuba hafi yarashoboye kubyakira nyuma yuko abantu bata bamubona ugutandukanye wewe yahisemo kubivuga kumenyesha yuko agendana umugera wa sida aho yahavuye yinjira mu mashyirahamwe atandukanye asanzwe aharanira ibyo kugwanya umugera wa sida Eliane Beken Nazwe rero mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ku munsi mpuzamakungu wahariwe kwibuka indwara ya sida niho yahavuye aja no gukina muri televiziyo yahasanzwe aba agakino kajanye n'indwara ya sida ikindi twovuga kandi nuko ukuru yo mu kenyezi nuko yagiye ara uretse umuziki aho yagiye aragira iteramo atandukanye mu bihugu bitandukanye yabaye no mu bihugu bitandukanye aho twovuga nko Pretoria Rwanda Nairobi eka no mu bihugu uca Angola na Peiba Kajinza mbaga teka kawe, higaniru tuashubuye tugana kumusozo, ikindi tukubamenyesha. Kuri Eliane Beken Nazwe, nuko na hantu yagiye arakora nko mu mwaka w'ibihumbi na rimwe yakoze aho twovuga muri African Union Mission mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi na gatatu yahavuye ahindura aja gukorera murindi ishyirahamwe aho yanakoreye muri Mise Viva y'u Burundi ikindi mwamenya nuko Eliane Beken Nazwe asanzwe akorana cyane n'abarundi baba mu bihugu byo hanze bavuza umuziki ika cyane cyane abavuza ibyuma nk'indonongo ika n'ibindi nk'ikembe umuduri ika ngo n'abandi barundi basanzwe baba mu bihugu byo hanze bavuza umuziki cyane bakunda umuziki kugira ngo arabe yuko yobandanya ateza imbere umuziki w'u Burundi ngo na cyane cyane abavuza indonongo ikindi Eliane avuga nuko ngo yokwishimira kubona hari abakenyezi cyangwa abigeme menshi basigaye bavuza indonongo akaba yifuza no kuha ubumenyi no kwigisha abo bose ngo babifuza kubimenya Ni hano rero ikiganiro turashoboye cy'umunsi duciye tukigarukiriza mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yo mituyutse iko twariko otubaganya kuri bimwe bigize ubuzima bw'umukenyezi Eliane Beckinatwe asanzwe no muri ningikazi umunyamuziki w'umurundikazi aba mu gihugu ca Ireland Alex Keita nariko ndabashikiriza kino kiganiro kabanda bifurije kuroranirwa mu byanyu no mubanyu na huta
Chari kiganiro turashoboye ushaka kugira icubaza canke kutwunganira rungi ku butumwa bugufi kuri telefone akamenyetso ko guteranya 254 70 29 485 87
turashoboye